iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nchuti mwese muduteza matwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Mbega mu kibano mu gihugu twogwanya gute urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bibangamiye ugwaruka. Abasinzikajwe navyo bakeneye ubuhe bufasha n'ubuhe buryo bubereye bwo kubitaho no kubavura. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Terera ibyumviro byanyu nkuko bisanzwe murashaka gutanga nimero zanyu kuri Facebook yacu, adresse ni VOA radio yacu, mugaterera ibazo n'ibyumviro mu kiganiro. Ikaze neza mwese
muri sanga. Ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika ko karirimbo karabibutsa yuko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ugukoresha ibiyayuramutwe birafise ingaruka mbi ku magara y'abantu mu kibano no mu gihugu. Ugwaruka ruri mu bakoresha cyane ivyo biyayuramutwe nk'uko vyibonekeza, abenshi bavyihereza ku mugaragaro, abandi mu kinyegero, mbere n'imiryango yabo ikaba ishobora kumara imyaka itabizi. Akenshi dusanga mu bihe by'akaruhuko ko muci muri vacances ariho iyo ngeso itangura kubera ukubura ico bakora. Mbega mu kibano no mu gihugu twogwanya gute urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bibangamiye ugwaruka. Abasinzikajwe navyo bakeneye ubuhe bufasha n'ubuhe buryo bubereye bwo kubitaho no kubavura. Ivyo ni bimwe mu bibazo rero tugiye kwihweza mu kiganiro cy'uyu munsi. Twizeye kuganira n'umutumire Raphael Ngendakumana, akaba ayoboye ishirahamwe Olcos, akaba ari nawe ariserukira imbere y'amategeko. Turizera kumuronka mu kanya ku murongo wa telefone. Reka tubibutse ko mushobora guterera mu kiganiro mukoresheje urubuga rwacu rwa Facebook nk'uko bisanzwe. Facebook yacu mushobora kwandika nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Adresse ni radio yacu VOA nk'uko bisanzwe. Ikaze neza rero mwese mushobore guterera. Akanya ni gwanyu mu gihe turiko turagerageza gutorera umuti iki kibazo gikomeye cyane. Turabona kuri Facebook yacu batanguye guterera ibibazo n'ivyumviro. Hariho Eric Havugimana ati mu bisanzwe n'abavyeyi harimo ababishiramo uruhara, usanga abana bavyiga ku bavyeyi babo. Niko Eric abibona. Bikaba ari byo rimwe na rimwe usanga abavyeyi bariko barakoresha ibiyayuramutwe abana babona, nivyo ugasanga nabo nyene ingeso barayihakuye ku bavyeyi babo. Eka no mu manza canke mu kibano ugasanga abavyeyi bariko barayihereza inzoga nyinshi umwana abona canke bakaburegwa, nivyo koko umwana nashobora kwakurira ingeso mbi y'ugukoresha ibiyayuramutwe canke ibishobora gutuma aboregwa akagira amagara mabi n'ubuzima bubi. Ego reka tubahamagare mu bandanye gushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turabona Bikorimana Désiré, turaguhamagara nimero yawe turayironse kuri Facebook. Ikaze neza rero mwese mu kiganiro muri sanga. Radio ijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga turiko turihweza no munsi mu kiganiro c'amagara y'abantu uburyo urudandazwa n'ikoreshwa ry'ibiyayura mutwe bibangamiye ikibano n'igihugu muri rusange ibihugu byarivyo byose cyane cyane mu karere cyane cyane muri iki gihe ugwaruka ruri mu karuhuko kici tukibaza duti mbega ibyo tuzwa gute ikoreshwa n'urudandazwa rw'ibiyayura mutwe mbega ababikoresha ugwaruka cyane cyane basinzikajwe navyo bo kwitabwaho gute turiko turarondera ku murongo wa telefone twizere ku murongo mukanya Rafael Ngendakumana akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Olcos ishyirahamwe rifasha kugwanya urudandazwa rw'ibiyayura mutwe bakongera bakanafasha abasinzikajwe navyo mukanya kari imbere turize ku murongo wa telefone atubwire bimwe mu byo bari koragerageza gukora mu gihugu c'u Burundi n'abari mu Rwanda murashaka kuduhamagara mukatubwira bimwe muri mu biriko birakogwa mu byo kogwa uko byifashe mu kibano kazi rero mwese muterere ibibazo n'ivyumviro reka tuje ku mirongo ya telefone kuri Facebook yacu turabona babanje gutangura kutwakura reka duhere kuwitwa Désiré uraho neza Allô Désiré Désiré uratwumva Amahoro amahoro Uratwumva Désiré Ego natwe uratwumva
Ndumva
Ego ndumva nkuko wabyenze kuri Facebook Niko twari twabonye n'uwitwa Eric yatwandikiye ubibona biba bimeze gute uko uvuga yuko ababyeyi babifisemo uruhara baba bifisemo uruhara mu buhe buryo
Niko twari twabonye n'uwitwa Eric yatwandikiye ubibona
Allô?
Buri aya bageye n'indoga n'abo babishabana babo. Bura nta kuntu mvuye yataya asinde birijoro umwana mureba. Kigeze gutuma umwana we yire kuza gakuta niko abayabonye bavuye bavuye.
Désiré numva ari kibazo gikomeye cyane iyo tuvuze cyane cyane ku bintu bisanzwe nk'inzoga ibyo bashobora kubona nk'ibisanzwe mu Burundi mu Rwanda mu bihugu bya Afrika canke n'ibindi usanga ibintu nk'ibiyeri babifata nk'ibisanzwe ariko umuvyeye gataha yasinze nkuko mu bivuga yaburewe buri joro bakabifata nk'ibisanzwe none ubona mu kibano c'ibihugu byacu ari ikintu gishobora gutuzwa byoroshye Désiré Desire kanda gusabe ugabanye volume ya telefone ya radio yawe.
Nago bise kubise gukora leta nayo ubuntu kubita n'imbaraga.
Mhm. Hoko gwiki.
Dito tuguga.
Mhm.
Icyako gabo gukora leta asa n'imbaraga igahana ababyeyi bigisha kubiza babana. Kandi ndetse n'abagizwe n'indaka nabo mu Rwanda bagashyira ibigo by'ingororamuco.
Desire nibaza ko gatelefone kari ko karatugura canke hariho iradiyo iri kiravugira inyuma amajwi ari karatugaruka ko ntitukumva neza. Uti rero abavyeyi babikora bagahanwa na leta. Telefone kabandanyije kumugora Desire ariko nibaza ko ashimika cyane cyane ku bavyeyi. Ababyeyi murumva yuko mufise uruhara rukomeye cyane mu ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe harimo n'inzoga abenshi babona nk'ibisanzwe, ariko niho abana niho rwaruka ruvyigira rukabifata nk'ibisanzwe rugakura rubikoresha, haba inzoga zisanzwe cyane ibiyayuramutwe bikaze. Ama droge tuza kumva umuhinga aza kutubwira mu kanya kari imbere. Kazi rero mwese mubandanye muterera ibibazo n'ivyumviro.
Ora sentutia je. Ora ga kuma ira kubona uri na sona sowanyu oranzo kujani wachu uri na sona sowanyu oranzo kujani wachu ora semuiza wanje ora senchuti anje ora nima yumugamba yikima nibatere ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora semwiza wanje ora sentuti anje waje imani chanye yindi itezi biganza niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora semwiza wanje ora senchuti anje ori orere ma ma ora mwiza wanje enda he lagu ozerire ora sentuti anje ora se yanje nchuti yanje ora senchuti yanje.
Radio Ijwi ry'Amerika turi muri wa munyewe kiganiro muri sanga uyu munsi tuko turihweza ibijanye n'urudandazwa n'ikoreshwa ry'ibiyayura mutwe ku murongo wa kurubuga rwacu rwa Facebook. Turafise abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bariko baraterera ibibazo n'ivyumvire. Ka tubandanye twakire Cyrilo amahoro neza.
Amahoro cyane Oriane.
Uraho urakomeye.
Na mahoro rwose ndi mu Rwanda mu burasirazuba bwaryo.
Mhm, ni byiza cyane. Cyrilo
burasirazuba bw'igihugu.
Cyrilo kikibazo c'ibiyayura mutwe cyane cyane muri iki gihe cici gihe cy'amavakanse akaruhuko kugwaruka ukibona gute cokemukwa gute kimeze gute?
Yego, mu Kinyarwanda tubyita ibiyobyabwenge. Ubwo Abanyarwanda bari bubyumve ndetse n'Abarundi bari bubashe kumva neza byari byo, kuko hari Umunyarwanda ashobora kumva ngo ibiyayura mutwe ntabashe guhita yumva ngo ni biki. Nubwo Abanyarwanda n'Abarundi tujya guhuza ururimi ariko hari ibyo tugenda dutandukanaho
cyane cyane n'ibyo biyobyabwenge Abarundi baraza kubyumva. Yego,
hanyuma rero ibintu by'ibiyobyabwenge nk'uko mu Kinyarwanda tubivuga ni ibintu ubona ko leta irwanya yivuye inyuma cyane ko mu mategeko y'igihugu nta munyarwanda nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemereye kujya mu kabari mu runywero nyine aho banywera. Ntabwo rero nabwiye ibiyayura mutwe ari inzoga gusa, kuko haba harimo n'amatabi. Yego, nk'urumogi mu Rwanda ntabwo rwemewe gukoreshwa. Hari n'ibindi bindi njyewe ubwanjye ishobora kuba ntazi, ariko ababikoresha bakaba babizi. Ubona yuko rero ari ibintu byangiza urubyiruko cyangwa se urwaruka, biba bisaba ababyeyi kuba maso. Ariko uko Desire wambanjirije abivuze, ubona yuko ababyeyi tubigiramo uruhare. Tubigiramo uruhare dute? Niba Minisiteri y'Ubuzima itangaza yuko umuntu uri munsi y'imyaka 18 atemerewe kuba yanywa inzoga, umubyeyi akihisha cyangwa se akibeta agatezo iyo aguze ayetse mu rugo akayisomya ku mwana utari wageze no ku myaka 10, numva yuko nawe ubwe aba arimo arabigiramo uruhare kuko iyangirika ry'umwana bitewe n'ibyo bintu bisembuye. Ku bijyanye n'ibiyobyabwenge rero, hari ukuntu umubyeyi aba afite abana nk'uwo muri bino bihe by'ibiruhuko, noneho umwana akagenda akavuga ngo ngiye gusura inshuti yanjye. Iyo nshuti ntazi ngo ni iyihe, kandi iyo nshuti niyo n'ubundi ikoresha ibyo bintu bya droge, ibintu by'ibiyobyabwenge. Ugasanga rero aragenda akajya mu gakungu n'abandi bana akabikoresha bagiye nk'ahantu runaka, ahantu yihariye ahantu yihishe, wenda nko mu birori runaka nyine by'umwe mu bana bigana, wenda by'isabukuru y'amavuko n'ibindi bintu bigiye binyuranye. Ariko uwo mubyeyi ababyeyi ntibakurikirane abo bana, mbese aho hantu yagiye ni hehe? Yagiye mu biki? Rero ugasanga umwana agenda ku manywa agataha nijoro, ababyeyi batamubona agataha yarinze. Ntibabiteho na nk'ababyeyi nko mu ngo zikize bakoresha nk'abakozi, ariko ntabe ya ntibakurikirane uburere bw'uwo mwana nyine. Bakamubona mu gitondo ariko bakwazi ngo yaje ryari yaje ameze ati, ugasanga umwana agiye yangirika buhoro 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 bakazikiruka n'ubundi umwana yarangiritse. Maite rero leta ishobora kuba yakora ni uko yakomeza kubishyiramo ingufu nk'uko ibisanganywe, abo bana bakaba bajyanwa nko mu bigo ngororamuco bakabasha kuba bagororwa, kuko ubona yuko ari ibintu bigenda bifata indi ntera, bigenda bibaho pe, ugenda unabibona rwose imyitwarire y'urubyiruko ukabona ni ikibazo. Si n'urubyiruko gusa, hari n'abantu biyahuza ibiyobyabwenge kubw'impamvu runaka, yakinnye wenda n'imikino y'amahirwe arahombye, yashoyemo ibintu byinshi bikarangira n'ubundi yahuje ibyo bintu kugira ngo adakomeza gutekereza muri icyo gihombo yagize, cyangwa se umuntu urugo ruramunaniye rwamunanira, yananiranwe n'umugore akabona isi yamusize, akabona ntahuzari, hanyuma ubwe akajya anywa ibyo bintu kugira ngo yibagize ku gahinda yatewe n'umugore cyangwa se yatewe n'urugo muri rusange, yaba abana yaba ari iki, ugasanga ni ibintu abo bakoresha bumva yuko biri bubibagize, ariko ntibirengagize yuko ibyo bintu biri bubangiriza ubuzima cyangwa se ari ukubyirengagiza nkana, kandi n'ubundi ibintu bitagomba kuba byava atari wo mwanzuro wabihindura. Icyo mbona rero muri rusange nk'umwanzuro ni uko abantu bagomba kumenya agaciro k'ubuzima bwabo, ababyeyi bagakurikirana imico y'abana babo, abantu bakuru ntibumve yuko umwanzuro wo guhunga ibibazo ari ukujya mu biyobyabwenge, bakamenya kwitwararika ko mu Kinyarwanda baca umugani ngo amagara araseseka ntayorwa. Murakoze cyane.
Ego, urakoze cyane Sirelo, uravuze ibintu bihambaye cyane, wavuze ibijyanye n'uruhara rwa leta, uruhara rw'abavyeyi, uruhara rw'umuntu kubwite, kubwiwe. Mbega mu Rwanda kugura itabi ku bakiri batoni ku myaka ingahe?
Ibintu bijyanye rero n'itabi byo itabi muri kuvuga iryo ari ryo, ariko itabi muri rusange
itabi risanzwe nka za sport na zandi
ibyo twita igikamba, hari isigareti
zimwe bagura amasigareti zimwe bagura ku mabutike, ku masoko. Uretse gato ndabwiye ku murongo wa telefone yuko umutumire wacu tumuronse, reka tumuramutse hama dukomeze. Kazi neza mushinga ntahe Rafael ngenda kumana.
Murakoze cyane, murakoze kumikaze.
Ego, aga telefone kare kagoranye ariko twizere ko biza gukunda ubuko tukuronse. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'abanyonyi
bishwe. Ego, gukunda ikirere cyari kimeze neza ariko ubu n'amahoro.
Ego, ku murongo turi kumwe n'umunywanyi wishwe rya Amerika Cyrilo, ariko aragerageza kutubwira uko abibona ikibazo ko kibona. Cyrilo, wavuze ibitari bike bijanye n'uruhara rw'umwe kuri iki kibazo cy'ibiyayura mutwe. Wavuze igikomeye cereke abavyeyi bakwiye kuganira n'abana babo, nivyo cane cane wanashimitse ati ku bavyeyi bifise nko mu gisagara hagati usanga atamenye ingene umwana yiriwe, ingene yavyutse, akabona umwana kumbure yafunguye nico gikuru ariko ntiyamuganirije. Nivyo turaza kubiganira n'umuhinga cane, turabe ico kogwa Shirire. Urakoze cane.
Yego, murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.
Nawe urakoze cyane. Ego, reka rero duhindukire umutumire wacu Rafael Ngendakumana, akaba ari umuyobozi wa Olcos, ishyirahamwe rijejwe kugerageza kugwanya urudandazwa rw'ibiyayura mutwe, ibiyayura bwenge canke ibiyobyabwenge nk'uko mu Rwanda babivuga, hamwe no kugerageza gufasha abasinzikajwe navyo. Kaze neza mu kiganiro muri isanga, hanyuma kumbure duhere kukuntu muserukira irishyamwe imbere y'amategeko. Mwatanguye ryari, mukora gute mu gihugu cy'u Burundi?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ishyirahamwe Olcos zigeze kurwanya ibiyayura mutwe ryatanguye neza na neza mu 2018. Ariko imbere yaho nko mu 2015-16 ryari ko rirakora, mugabo rikorera mu karere kamwe ka komine yitwa Ntahangwa. Mu nyuma niho ryaciye ritangura gukorera mu gihugu cyose.
Ego, hanyuma none kuva mu 2018 mutangura gukora, muriko muravyihweza ibibazo by'urudandazwa, ibibazo by'ikoreshwa by'ibiyayura mutwe, ibiyobyabwenge, iki kibazo musanga cyifashe gute muri iki gihe? Mbega bigenda biduga, biriko biramanuka, byifashe gute mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya, cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura?
Urakoze cyane. Mu matohoza ya Olcos n'ukuntu tubona ukuntu byifashe guhera mu 2018 ibyo biyaro bigenda biduga, kuko ku munsi hari unguka abantu barenga batatu babinywa mubabyidandaza nabo n'ababyinjiza bakabihurumbira cyane nabo nyine bagenda bagwirirana no kuvuga kuva mu 2018 ibiharuro byagiye biduga.
Ego rero kumbure mwo tubwira inshingano canke intumbero nyamukuru mufise kugira ngo mubigwanye zo barizi.
Intumbero nyamukuru dufise kugira tubigwanye urko tugira amatohoza kuri abo babyinjiza cyane cyane byinjira biva hanze y'igihugu, biva hanze y'igihugu mu makuru twebwe dufise kandi ari y'ukuri bigaca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Twebwe rero kugira tubituze ni uko twama tugira amatohoza yimbitse, hanyuma muri ayo matohoza tumaze kugira twebwe uruhare rwacu ni gushyikiriza inzego z'umutekano, hanyuma inzego z'umutekano zigafata abo bantu zikabahana ubucamanza nabo tukabazinyazi tukabacira imanza. Ubwo ni rwo ruhare runini muri iyo kosi dufise mu kugira dutuze
cyo yaba mutwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu kumbure cyo bagitangaje kuri bamwe muti ahanini bica ku kibuga cy'indege, umuntu yo kwibaza yuko ahubwo byoca handi uretse ku kibuga cy'indege kuko ariho tubona haba hariho umutekano cyane ucungerewe kurusha ku mbibe zitandukanye zicamo imiduga na makinga n'ibindi, mbega byo babiva kuki yuko zica ku ibyo biyera mutwe bica ku kibuga c'indege biba byagenze gute?
Igituma bica ku kibuga c'indege nuko igipolisi cy'uwacu kijeje kugwanya biyera mutwe kidafise ibikoresho bigezweho, kuko bajya abantu babyinjiza n'abahinga ndetse bamwe barababaga bakabishyira mu nda bakabyinjiza biri mu nda babanje kubagira operasiyo. Urumva rero mu gihe igipolisi kidafise ibikoresho bigezweho ndetse na za mbwa zikaze zimwe zishobora kumotereza umuntu zikamenya ikintu aho kiri, biragoye rero kugira igipolisi gishobore kumenya neza abo bantu no kubafata. Ahanini icyo kuvuga cy'indege ntazigaye heroine hano mu Burundi ntazo duhingura yose rikorwa riva muri za Pakistani. Pakistani si igihugu gihana imbibe n'u Burundi, ni igihugu kiri kure cyane na bijya bihugu bikomakomeye za Karumbi n'izindi ziri kure. None wumva bijya cyo kuvuga cy'indege byoca hehe? Icya kuvuga cy'indege ahanini hakaba amakomplisite, ni kuvuga akaba abantu bamwe bamwe baba bari mu gipolisi bakorana n'abo bantu.
None ko mwatubwiye ko mukora ayo matohoza kandi mukaba mugenda muraronka ayo makuru y'ingene byinjira mu gihugu, igipolisi mukorana gute neza na neza kugira ngo kumbure izo complicité izo kugukorana nabo bagizi ba nabi, igipolisi uruhande rumwe rushobora kubimenya rushe kubituza mukorana gute, amakuru mwa mufise muyabashikiriza gute?
Igipolisi jeje kugwanya ibyo ba mutwe mu gihugu ndetse n'izindi nzego z'igipolisi abo dushyikirana turakorana ko twebwe turoza amakuru tuyaha icyo gipolisi, naho rimwe rimwe igoye kuko hari igihe ushobora gutanga ayo makuru ugasanga n'uwo wayahaye ari wenyine n'umwe akorana muri abo bajya kumufata ugasanga ntacyo bamufatanye. Uyo muntu amaze gufatwa atacyatse mu maboko urumva atari buhanwe kuko ntafashwe ku mugaragaro nta kintu afatanye mu maboko. Bisaba rero ko turazi ko nk'abarongi polisi kigwanyirera mutwe bobo bakorana kandi n'abantu bagitwara turabona ko bafite ishaka atari mu bikoresho bimwe bimwe n'uburyo bwo gukora babuze turakorana mu gihe twe turonse iyo nkuru matoza yacu tukamenya by'ukuri ko uyu muntu abifise kandi hamwe abapolisi boshyikiriza ayo makuru uwo bifata bakabimufatana icyo gihe turabishyize inzego zibigeje. Bisaba rero ubwenge bwinshi n'ubwitonzi kuko abo bantu si abantu boroshe, ni abantu bafite amafaranga menshi bashobora gukorompa abantu cyane cyane bari mu nzego z'umutekano bamwe hamwe.
none
bisaba rero turakorana neza.
Ego none kumbure mubo muwa mufasha mu kigo cyanyu bashobora ko abahora babikoresha bakabihagarika bakaba bafise amakuru y'iyo byaje biva ababibahaye bo nabo murashobora gukorana nabo kugira ngo bashobore kubwira igipolisi iyo byaje biva murabakingira nabo nyene muragira ibiganiro navyo kugira ngo amakuru babahaye muyakorere ko
ego ahubwo bajya ariko dukorana cyane bajya babinwa ahanini bazi abo twita les détails bajya badusubitere bato bato bajya babisiragiza nibo bajya babinwa bazinanye nabo bakorana nabo barabatubwira ndetse turanagerageza turanabazi turaza bazi nk'uko baramba batubwira ababijyangaza barazi mugabo ikibazo aho kiri muri kino kibazo ubuhinga budasanzwe ari abantu b'abadamu babikore babidandaza amakuru dufise kandi tuko turayakorera ko mu buryo tuyashyize raporo tuyaza ko bizogenda neza ubu barabishyira no mu mushatsi bagiye basoma menshi agafata nk'utugure agashyiramo dukeye azi ko bamufashe bakuye bamufatana nka dutatu tune bakamufatana byinshi mu buryo rero bajya babinwa bazi kugeza kuri barya babibagurishaho bajya babibagurishako nabo barafise abandi babashebuja babibaha bajye kudandaza bajya nabo barafise abandi rero bashebuja babirungi bigaca kuri gati ndege nibo bantu usanga bakomeye ndetse bakora n'abantu bamwe bamwe bakomeye babashigikira babategurira akarere kugeza babishikanye hagati mu gihugu.
Ego urakoze cyane turaza gushishikara kumbure tubivuga ko byinshi cyane tukongera tunahindukira kubo baba sinzikajwe navyo ningene mubafasha reka ariko tubandanye ku murongo wa telefone naho nyene turi kumwe na Mohamed. Mohamed uratwumva mahoro neza
na mahoro
urahura komeye
yego
ikaze neza
murakoze impamvu kenshi mba mbona nk'ibi bintu bidakunda gutuzwa birangire burundu kandi nuko mba mbona nk'aba bashinzwe inzego z'umutekano benshi hari igihe usanga babifisemo ukuboko kurekure
uti gute
akarorera rero nk'uwo bashobora gufatana nk'ibyo biyobyabwenge nk'urumogi ukabona nk'ubu baramutwaye nk'ibyo ukabona aragarutse cyangwa watanga nk'amakuru ku muntu arufise ukabona baramutwaye nk'ibyo ukabona aragarutse cyangwa ukumva bakubwira tujya ntakogwaho wamuhaye n'umuntu adahangarwa nyine ubyumva ko aba ari umuntu afise ukuboko kunini muri leta ubwo rero kenshi babonye ibintu umuntu abikora ukabona ntacyo bimutwaye kenshi yari icyo uvuga ati nanjye nikoreye cyangwa nta kibazo bitwaye
none ga Mohamed ibyo nibyo wiyumvira cyangwa nibyo wabonye cyangwa n'amakuru wumvise
bagiye kesi nk'aho mperereye ndakunda kubibona kuko benshi baranabafata babisize akagenda ku murongo nk'iminota 30 akaba yigarukiye cyangwa se ugasanga na bamwe muri bamwe bashinzwe inzego z'umutekano nabo bariko barabikoresha ukuri kwabo umva kugira usobanurire umuntu ko icyo kintu kibujijwe harimo ushinzwe kukirwanya ariko aragikora usanga bigoye
birumvikana koko umushinga nawe ngenda ku mana iki kibazo musanga kiri imbere cyane ku bajejwe umutekano babifisemo uruhara rukomeye cyane canke ni umwe ni babiri ni usanga ari bakenyi cyane ariko ikibazo siyo gihagaze cyane wowe ubibona gute
icyo Mohamed avuze byo mbere umengo ibyo tuzi umengo arabizi byose twebwe turababazwa cyane na nicyo gituma n'abapolisi baza batugana bidoga umuntu arashobora gufata ugafatanwa nk'akarorero notanga hari mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi hafashwe umuntu afatana ibiro 25 by'urumogi hanyuma afatiwe kuri zone Nyakabiga atanga miliyoni 2 ku mopeje mopeje arayanga akamutransfera mu mpimba mu mezi abiri yari arekuwe ajya kwigamba kuri bagira polisi iyo rero avuze turafise byemeza byinshi by'abantu bagenda bafatwa mu kwezi kumwe mu mezi abiri barekurwa bakarekurwa n'abacamanza bamwe bamwe iyo rero bica bitanga ingufu kuri bajya bidandaza baca babishyizamo kugira ingufu ubu yafasha agaca atanga miliyoni ziwe zitatu zibiri zine arekuwe atabidandaza gusumbya kugira agarukane amahera yiwe
none ishyirahamwe
yavuze nibyo
none muri icyo gihe ishyirahamwe ryanyu ryokora gute kumbure kuko twumva muba mufise amakuru nyayo afaditse muri turi ubutungane bigenda gute
twebwe n'amuryi wacu turi turi ubutungane kuko mu gihe tumenye neza ayo makuru y'ibyo ko byabaye ubu barekuye twebwe mu ishyirahamwe turakurikirana yakurikirana ubwa mbere uwo mopeje yarekuye umuntu tukamusaba asubira mu kazi tubimenye ku bacamanza turakorana bashikira abacamanza basanzwe barongoye abandi tukavugana ndetse noshima abacamanza bamwe bamwe dukorana neza mu gihe babafashe akarorero ni nk'utwara nitokeje nayo kwiga pe ntangwa abo bobo afashwe wibyarura mutwe kenshi turababwira ati abafashe mukurikirane kandi barahanwa abo barahanwa mu gihe tumukurikirane mugabo ntiyabura abantu abo tutamenye hari abo tutamenya ko bafashe bafatanyije ibintu tugakanguka bagiye mu mpimba tukaza tumenya rero amakuru yabo inyuma y'amezi abiri uko kino barekuye urero rwose abo tumenye kare bagifatwa bashyize ku mazoni turabakurikirana tukabona n'abaopeje bakanyarutsa amadete yabo bageze mu butungane tugashikayo tukayakurikirana kugeza bahanyuwe
none muri icyo gihe muba muriko murakora ibikorwa nk'ibyo kumbure bishobora kubangamira ishyirahamwe ryanyu bibangamira amagara y'ubuzima bwanyu igipolisi coba kibakingira hoba hari intambanyi muhura nazo kubera ibyo bikorwa
intambanyi ntizibura intambanyi ziriho nyinshi urumva ko ari igikorwa kitoroshye kuba gikomeye cyo kwitangira abanyagihugu ni igikorwa kidasanzwe igipolisi rero bikenewe turakitura kandi kiradufasha igerekeye nawe umutekano burya umutekano wa mbere ukubana neza n'abantu ukubana neza n'abanyagihugu bakwegereye niwo mutekano wa mbere kuko n'imigambi mibi iri kiragirwa hirya no hino kenshi abanyagihugu bati batubwira ati uraraba neza hirya no hino cyangwa hariya hari iki rero umutekano wacu wa mbere twebwe twishimira n'abanyagihugu benshi baduha amakuru kandi banezerwa n'igikorwa turiko turakora
ego hanyuma rero duhindukire tubandanye ku bijyanye n'ingene ishyirahamwe ryanyu Olcos rifasha abamaze gusinzikazwa navyo mbega ikigo nk'iki gikora gute abantu mubafasha gute muba mufise abaganga muba mubuvuriraho nyene mubafasha gute abantu basinzikajwe navyo
urakoze cyane ikigo cya Olcos kirakomera gose mu buryo muri aka kanya tubafise abaganga mugabo mu ishyirahamwe turasaba psikologe bari mu ishyirahamwe twebwe uwabo dufasha tubafasha si benshi kuko ntituragira ikigo kinini dushobora kwakira abantu benshi kuko bisaba uburyo kugira tubarazaho tubagaburire tubankadire amezi n'amezi ibyo rero bisaba uburyo ishyiramo rukozi dufata bake ko tutaragira icyo kigo cyagutse tukabafashiriza aho nyene ku biro bitoya dufise biri mu Kamenge tukaganira nabo tukayaga nabo kandi turafise batari bato bamaze kubireba bishobotse ahanini abo dufasha tubafasha icyo kwa psikologe bacu tukabereka ingaruka y'ibyo biyarura mutwe tukabaha akarorero kuko benshi usanga baramerewe nabi barasinzikaye ubu rero turafite nk'abantu bashika icumi
kose tumaze gufasha mu mwaka weze kandi babiye burundu ubu arabantu basa neza babonye bakwereka amafoto uno basa kera ugacyo abantu ukuntu basubu byukuri biragushimisha rero muri rukose nitura ikigo nikirakomera ukora ibyo dushoboye biteye tukaganira nabo buhoro buhoro ugabo bitwamara kuronga ikigo cyagutse n'uburyo turaza kutuzofasha benshi cyane bashobore kubihera.
Murakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone n'abandi banywanyi bishwe rya Amerika barifuza guterera Mugisha ku murongo wa telefone. Uratwumva?
Ndabumva neza.
Uraho urakomeye, uduhamagaye uri he?
Ndabaje mu gihugu cya Zambia.
Muri Zambia byifashe gute? Iki kibazo kimeze gute?
Muri Zambia ngaragaje ikibazo cyo guhaguruka Zambia. Kwenye yai wa mtu hundi ya chani chani mwenye kubiacho hundi mwenye kuanda ya chafa dika kukino ya bini kubiacho kukone kuko yara ya madroge wa fatai kufate vitali chani ya madroge ya zeni mioga ya ya madrage wali usi ya mavolta alkohol nishi yara bino mashuus wa angalana ya fatahili zilisando kandi ndekina wazeli umana n'itabi cyangwa nywa nta droge n'ibindi byo kwishimisha rero uretse no mu bihe by'ibiruhuko bo babona ko mu bihe by'ishimwe nko kwishimisha byabaye nk'umuco ari nacyo gituma na n'ugomba kugira icyo mvuge cyane cyane mu bihugu byacu kitaraba nk'umuco abana bifite akantu ko gutinya cyangwa kuba nayo k'umubyeyi amubonye akora iki asa n'uboneka nabi cyane bifatwa nk'ikosa ku mwana ababyeyi nko muri iki gihe abana bajya mu buruhuko abana bo barabira ibikorwa bakaba ufite n'ibikorwa bakaruhuka mu mutwe mugabo ku bijyanye no kubaha uburenganzira bwo kwidegenza mwana ngo ari ese ko ari ishuri yidegenza agenda ashaka kwica ashaka bakagerageza kubarabira hasi ibyo mwanya bafatirwa ku ishuri nabo bakabafatira mu tundi dukorwa bamenyereza gukora ibikorwa bya hazaza habo ndetse n'imirimo y'amaboko kuko baruhuriye umutwe nabo bakajya mu mirimo y'amaboko.
Yego, udukorwa nibyo koko twofasha kugira ngo abajene bashobore kuva hasi bagire icyo bimariye kandi bongere bahunge ibiyayura mutwe nibyo cyane. Ego mushaka nta ingenda kumana twavuze no kubanywanyi batanguye mbere ko mushika yuko hariho uruharago bavyeyi na Mugisha arabigarutse ko mbega abavyeyi mu bahanura gute kugira ngo abana babo batarasinzikazwa bataraja muri izi ngeso bashobore kuvyirinda bashobore kubafasha muri ugo rugendo rwo kutabijamo.
Burya abavyeyi dufise uruhara runini. Uruhara rwa mbere ruri ku babyeyi imbere y'uko leta nayo igira uruhara rwayo. Ababyeyi icyo tubasaba ni uko muganira kenshi n'abana babo, ikigira kabiri bakamenya ingendo zose z'abana babo. Umwana ntamubwire ngo yari muri etide acikane isaha zitatu z'ijoro, isaha zibiri z'ijoro waracyari muri etide ntamenye aho yakoreye iyo etide. Ababyeyi rero nuko baguma hafi y'abana cyane cyane abana nibaba umwanya wo gutembera ntibamenye umwana ntambara isaha yose irenga umubyeyi ataza aho ari amenye ati aya masaha abiri amaze atari muhira umwana arahanahanaha ari muri binini. Ubwo nirwo ruhara rwa mbere rw'ababyeyi. N'i Bujumbura no mu bisagara hagati by'igihugu imbere y'uko abo bana bashikira ibiyayo mu mutwe ikaze haza heroine babanza izi nzoga zakwiragiye mu gihugu zidandazwa mu mabutike nk'imbombo. Umwana aragenda ateramanye n'abandi agafata twa ducupa twa plastike turimo za hozagara za saporo n'izindi arakanwa inyuma amasaha agataha. Wowe umubyeyi utamwicaye hasi muyage wumve n'izina mota wumve ko atakanye kakimenya bijya birakura ejo abinwa umwaka ugahera akaziza umubyeyi ugakanguka ageze no ku rumogi avuye ku rumogi agakajya kuri heroine. Urumva bigenda biduga uruhare rw'ababyeyi nukuba hafi y'abana. Umwana ntareze amasaha abiri atari muhira umubyeyi atazi ibyo arimo n'ahari. Ubwo ni uruhara rero runini. Ababyeyi nibakora uko, nicyo kiri muri bimwe bizobifasha mu kurwanya ibyo biyobyabwenge, kuko ababyeyi bamaze gukondorora abana cyane, igitigiri cy'abana babifata kizogabanuka.
Mbega gamishinga nahe ko tubona mu mico kirundi, mu mico kinyarwanda, usanga byarabananiye yuko umwana akiri muto imyaka 16 17 bamubwira yuko akiri muto mu kunywa inzoga. Kumbure no mu gihugu hagati cyane cyane ruguru usanga bari ko baraho umwana w'imyaka 5 agasongo akayeri, ugasanga ni ibintu bisanzwe mu mico y'u Burundi n'u Rwanda. Mbega leta siyo yohaguruka igafata ya mbere ikafata amategeko akomeye ruhasha kugira ngo ababyeyi babikora bahanwe, umwana amenye yuko ku myaka runaka nko ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku myaka 21 niho ugwaruka rurekuriwe gutangura kunywa inzoga, ntigwemerewe kuja kugura inzoga rudafise imyaka 21. Simvuze ko no mu Burundi cyangwa mu Rwanda bufatira kuri iyo myaka nyene, ariko leta yo nyene ikavuga iti kuri iyi myaka umwana kiri muto ntiyemerewe kunywa inzoga, mbere nitwafata umubyeyi yahaye umwana izo nzoga tuzomuhagurukira. Ubona atari ko bikwiye kugenda?
Urakoze cyane. Hano mu Burundi iryo tegeko rirahari yuko icyo two turasaba ni uko bushyiramo itegeko rihana n'ababyeyi, kuko itegeko rihana abadandaza inzoga rirahari, ribujijwe ko udandaza inzoga mu kabare aho inzoga umwana atarashika imyaka 18. Hano mu gihugu iwacu 18 kizere kaziririzwa kandi azimuhaye arahanwa. Iryo tegeko ririho, ingorane dufise uko ridakurikizwa. Rikurikizwa kuko abo badandaza izo nzoga usanga uhere abajeje intwaro hasi, abapolisi bakorera muri ako karere barabamaze n'ibiturire. Naho azimuwe umwana afashwe nabo babibahezanyaho nyene, umva nta mutima bafise wo gukunda igihugu n'abanyagihugu basanzwe barongoye. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ababyeyi turiko turagerera gusaba itegeko, dusabe leta iryo tegeko naho ririho kubadandaza inzoga iburyo kubaziha abana me rije no kubabyeyi. Uwo mubyeyi afata umwana w'imyaka 5 ariko aramusomya, uwo mwana agahera ku myaka 5 jewe na Karoro noguha narabaye mu Gatumba igihe kimwe. Hariho umubyeyi yakunda guha umwana inzoga afite imyaka 3, amaze gushya 5 yari amaze umwana kubyiga, yari asigaye abwira umubyeyi ati nyoko agasupa umwana w'imyaka 5. Uyo mwaka rero aho hari mu 95 muri kino byenda murazi uwo mwana ubu yari afite n'umugabo aranywa inzoga biteye ubwoba. Inzoga anywa ntazoronwa wenda, nibaza ko nabazimu ari bake. Ni ukuvuga rero umwana amenyerejwe n'umubyeyi guhabwa inzoga akiri umwana mu myaka iri imbere arashobora gucika umwakoriki. Akamu rero ababyeyi iryo tegeko turiko turakora dusabe leta uwo mubyeyi afashwe ariko aha umwana yabyaye inzoga atarakwiza iyo myaka isabwa n'amategeko azahanwa. Ibyo bizofasha mu gukinga.
Ego mwatubwiye abo muriko murafasha muri iki gihe nuko bakize n'ingene bameze neza, mbega ugereranyije bifata ikiringo kingana gute kugira ngo umuntu ashobore kurabuka ave muri ubwo buzima ashobore gufashwa n'abahinga haba ari mu magara yiwe mu byumviro byiwe? Bifata ikiringo kingana gute kugira ngo agarure ubwenge asubire gukora mu buzima bwa misi yose nk'abandi?
Biravana birabana kuko ariyo n'abamara amezi abiri twebwe arabo twafashije mu mezi abiri atatu bari babiheje burundu. Ibyo rero biravana na kadere magirirwa kuko umuhaye utamuhaye umwanya ukwiye abihe ukwezi amezi abiri ejo ugasanga yarisubiyemo. Kubera rero amare igihe gito biva kuri akadirema agirirwa umukurikiranye cyane ukamuguma hafi cyane no ukuri mu mezi atatu arabiyeba burundu unamubonye ukabona yarahindutse kuko yarabiyeje gose biravana rero n'ukuntu afashwa n'umwanya ukuntu akurikiranwa ukuntu umuguma hafi cyane
hari imiti none mubaha banywa canke muri make muganga bakurikirana gute ku munsi tuvuge dufata akararo nka heroine iyo umuntu amazi nk'imyaka ingahe yifata ibintu vya mbere bamufashisha ni nk'ibi
heroine ubwa mbere ubaganga sanze dukorana hariho umuti no tunini tubafata gusa kutajya muri crise urumva rya heroine ayinwa mu gihe agiye muri crise cyane cyane kuko uhuye n'uwa heroine agiye muri crise acayirondera mu buryo nta n'ikintu atokwiya muhiri wabo gusinda yironde rero twe mu kubafasha utwo tunini baturose bakadufata kugira ngo agira ajye muri rya crise tumufasha ibyo biramufasha ikindi cyo dukora ni impanuro cyane cyane twe dukora dukora n'abapsikologe bacu mu kuguma tumuhanura mu kuguma tumwereka icyatumye arifata yuko yotigira kure ibyo bitabinamufasha amaze n'iminsi itatu n'itanu atagiye muri rya crise ugatuma uguma hafi cyane ntacyarabukira mu mezi atatu arafata ingingo akabireba burundu
ego cyane none ikigo cyanyu giherereye hehe mu gisagara cya Bujumbura canke handi mu gihugu abantu bashobora kubitura bariko barabumva bubashikira gute
ikigo cyacu nk'uko navuze ni ikigo kitarakomera kuko turacyari ko turiyungunganya turi mu kanega aho dukorera mu karitsiye ya Gikizi niba abatukenera kenshi badusanga tukaganira nabo tukavugana nabo tukabereka ingaruka yabyo abashoboye kugenda bakagaruka niko nababwiye haracyari hatoye bisaba tubaraza mugabo niho tubakirira aho mu Kamenge tukabafashiriza aho hantu mu Kamenge muri karitsiye ya Gikizi
murabafungurira murabahe iyo miti kwa gusa canke amafaranga nangahe kugira ngo umuntu ashobore kuza gufashwa namwe
bo nuko twavuze ni turi sopa kubera tutararo mu buryo twakire benshi tubatekere aje turiko turamwigisha tumuhakadira krize turashobora kuraba mu ishyirahamwe hari isahani ya bibiri hari mutumira ko ibyo bintu akarya kugira bikunde tumarane umwanya ukwiye nawe cyangwa bigaca rimwe rimwe tukadusohokana nabo tukajya ahantu bagurisha inja tukazibagurira ari nka batatu bane tugaca tugarukana tukabandanya tubaha izo nyigisho
none muri rusange leta y'u Burundi muyisaba iki kugira ngo akumbure mukorane mushobore kugerageza gutuza iki kibazo cy'urudandazwa n'ikoreshwa ry'ibiyayura mutwe ibiyobyabwenge muri rusange
icya mbere dusaba leta nuko yohana cyane cyane tugasaba leta tubiciye mu bushikangane bw'ubutungane mu bushikangane bw'ubutungane niho hari abacamaza bamwe bamwe kufata ko baterera gukwiragizwa giriyayura mutwe ntibyumvikana umucamanza ko twabivuze kare ashobora gufata umuntu w'ibiyayura mutwe agaca avuga ko yamuciye amande y'ibihumbi amajana ya 50 mu matoza dufise turabizi turiko turanabyegeranya muri firi mbere tuzobishikiriza leta abo bacamande ni bacamande y'amajana ya 50 bamuca nk'imiliyoni zitatu ibihumbi bibiri ibihumbi magana abiri na 50 bakayaca mu kigega cya leta imiliyoni zibiri zirenga bashyira ku mufuko bagaca bamubwira rero baza wicare mu mpimba nk'amezi abiri atatu agaca murekura urumva rero icya mbere dusaba leta ni uko yokurikira abo bacamanza bacira urubanza umuntu afatanywe itonga mu kwezi kumwe mu mezi abiri akaba arekuye leta ikurikirana abacamanza bahanwe hanyuma amadosiye y'abacamanza bakunda igihugu amufashe amucire urubanza nk'uko amategeko abivuga adashyize imbere ayo mande y'ibihumbi amajana abiri na 50 icyo ni icya mbere dusaba leta ikigira kandi dusaba leta ni uko yokomeza cya gipolisi kigeze kugera mu mutwe abapolisi bari muri cyo bakaronka inyigisho zikwiye akaba ari bo cyane cyane bakora n'abapolisi bakorera ku maposte mu mazone kuko barya bamwe bamwe mu maposte y'amazone benshi bagiye gufata bajya abantu badandaza ibyo byaro mutwe heroine urumogi ndetse benshi bazifashe nk'ibidandazwa azi neza muri weekend mbere bagirisekeza ngo ni ukubafata bagaheza niyo nyine leta rero tuyisaba ko mu bapolisi bamwe bamwe bafite iyo ngendo bahanwe ibyo rero bizofasha mu gutuza ibyo biyarwa mutwe bikwiragirira ikindi cya gatatu ni uko leta yakongereza uburyo muri iryo risata rirwanya ibiyarwa mutwe uburyo bukwiye bwo kugira amatohoza uko kugira amatohoza bisaba uburyo nicyo natwe kigora muri iyo kose ni uburyo kubirwa nk'amatohoza neza tumenye uza kuri aeroport ajya arizanye aza mu ndege kanaka ashika indege masaha ya n'aya n'aya yakigwa na naka ibyo bisaba uburyo kubwira ayo matohoza tuyashike ko bikwiye hanyuma ibyo bikora akazi kacu leta rero tuyisaba ko yoshyigikira ishyirahamwe ryacu igashyigikira n'igipolisi kigiye cyo kurwanya ibiyobyabwenge mutwe mu kuba uburyo bugezweho
ego dusozera akanimero kanyu kugira ngo kumbure babahamagare bashobore kubitura abafise ibibazo twumva ko bashobora kuba atari bake muri iki gihe nimero zanyu ni zingahe babitura
nimero zacu kuri abo bose bafise amakuru n'abandi bashaka kudutera akamo n'abandi bashaka kudufasha nimero zacu ni 68 441 363
ugasubiramo
iyo niyo nimero bashobora kugutora ko iyindi ni 77 662 ni 77 untunge 77 47
461 iya kabiri nayo
wavuze 367
nindwi ego
ego
hanyuma iyo yindi ni 77 47 55 hamwe na kabiri guheraheza urakoze cyane
662
urakoze cyane Rafael Ngendakumana ego akanya katubanye gake Rafael Ngendakumana wo mushiramo All Coast mu gihugu cy'u Burundi turagushimiye cyane n'abadufashije mu bwinga bw'ivyuma namwe turabashimiye bari kumwe na Oriane Tangishaka.